musanze ni byatangaje na gatonyi ko benshi bari barindiriye ko ari Benzema akitsindira uravye ukuntu yigenjeje mu mwaka w'inkino uyu warayo heze cyane cyane mu nkino za Champions League uravye ukuntu yagiye aratwara umugwi wiwe gushika naho batsindira igico gikombe cya Champions League.
Kuba atsindiye ako gashimwe ka Ballon d'Or afise imyaka 34 ni ibintu bitangaje kuko kenshi usanga abakinyi bakomakomeye ku isi nkaba Messi nkaba Ronaldo baronse utwo dushimwe bari ku rugero bari myaka nyine njya myaka myiza y'ubuto bakiri bato. Benzema akaba aronse afite imyaka 34 ubundi yaronse ako gashimwe amaze kurenza imyaka 33 nibuka ni Luka Modric nawe nyine akina muri Real Madrid. Bivuze iki kuba aronse ako gashimwe ashitse muri iyo myaka ari karegereza impera z'umugwa wewe ukina ku rwego rw'ababigize umwuga mu mupira w'amaguru?
Yerekana yuko mu mupira w'amaguru ata myaka iriho yuko umukinyi aserura ubuhinga bwiwe cyane hejuru y'abandi, kubera yuko nka Benzema niwe mukinyi wa mbere aronse ako gashimwe afise imyaka myinshi kurusha abandi ku myaka 34 abandi bari bayironse. Uyo Luka Modric yari yageze imyaka 33 naho ubundi abakinyi baravuga yuko bagera ku rwego rwiza rwo kuserura umupira wabo bagejeje hagati y'imyaka 25 n'imyaka 27. Rero kubona Benzema imyaka yose yaragwanye, kubera ugiye urakurikirana muri ako gashimwe ka Ballon d'Or uko yagiye araba klase, usanga atari mu mwaka weze yabaye uwa kane, ahandi yagiye abari kure cyane. Rero buri jevyereka bigahani saka abakinyi bose yuko atakwiyebura imyaka nta na kimwe ivuze musirito mu by'inkino ufise ishaka ukabona bikunda.
Naho ku rwego rw'abapfasoni wagumije ako gashimwe yari yaronse no mu mwaka uheze ni umukinyi yitwa Alexia Putellas akina muri Barcelona. Kubona ako gashimwe gahabwa no ku rwego rw'abapfasoni era kahabwa abagabo gusa igitsina gabo, ikintu ciza kiriko kirerekana ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abapfasoni uri kuratera imbere nabo bikomeye ku bwanyu.
Ego birajirekana cyane, kubera yuko ni Champions League nyene na imaze imyaka myinshi mu bafasoni, ntibari bamaze imyaka myinshi batanga ako gashimwe ka Ballon d'Or kwa bafasoni. Mugabo uyu mukinyi wa FC Barcelone Alexia yaradugije umugwi wiwe cyane wa Barcelone ko n'umugwi novuga yuko ariho kivuka uraje urwego ugeze ko wariho mbere, mugabo ntiwari mu migwi ikomakomeye haza Wolfsburg canke imigwi ya FC Lyon canke imigwi ya Umeå yo muri Sweden, nayo nyene yari ikomeye igifise umufasoni yitwa Marta yakina w'umunyabrezil akomeye cyane. Rero ni ibintu biderekana yuko umupira w'amaguru mu bafasoni nawo nyene uri kuratera imbere rwose. Icyo nagira nongere ko gusa ni uko muri ibyo bya Ballon d'Or baratanze n'imigwi yigenjeje neza kurusumba iyindi. Kuri je rero nkabona yuko byarantangaje kubona Manchester City ari bo baha ikibanza cya mbere imbere ya Real Madrid na Liverpool ikaje imbere ya Real Madrid, ako nagira ndakacishemo gusa kubera ni ikintu gitangaje. Ugiye uraraba ni binyamakuru utwara Real Madrid Perez nawe nyene yari doze gose ati ibi ni ibintu bitumvikana kubera yuko aka gashimwe ni twebwe twari tugakwiriye.
Murakoze, ndabashimiye cyane.
Murakoze nawe.